Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 28 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2016. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na Jeff Den Yongabo.
Agiye nk'umugabo ikibisa ubufu, ikibi n'ugupfa nabi, ikibi n'ugufata ikintu usize atacumariye igihugu cyawe. Uwo mushinga ntahe nagende aragahezagirwa mu bashinga ntahe.
Uwo ni umushinga ntahe w'umukurambere Zenoni Chainzi avuga ku rupfu n'iragi rya Fidel Castro yahoze ayoboye Cuba, yitabye Imana ku munsi wa 5 w'indwi turangije. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye tuyegera ko mu kanya gatoya. Mara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho abanyagihugu bashika kuri 30 bahitanywe n'ubwicanyi bwabaye kuri uyu w'Imana mu gisagara cya Ruhanga mu buseruko bwa Congo. Izo ntureka zaduse hagati yabo mu bwoko bw'abahutu n'abanande. Ubutegetsi bumenyesha ko abanande aribo batanguye iyo ntambara, bukavuga ko andiko ari ntureka zimaze umwaka hagati y'ayo moko abiri. Joy Bokele arongoye intara ya Kivu y'ubuseruko amenyesha ko abo bagwanyi batangwa gutera ikirindiro cy'abasirikare imbere yuko izo ntureka zaduka mu gisagara cya Ruhanga. Mwamenya kandi ko imishamiranire hagati y'amoko imigwi ituruka hanze y'igihugu cya Congo cyo kimwe n'amatata aturuka ku matongo hamwe n'ubutunzi bw'amabuye y'agaciro byatumye haduka intureka z'urutavana ko hagati y'iyo migwi yose iri aho mu buseruko bwa Congo. Intureka zimaze imyaka irenga 20 zahitanye ubuzima bw'abanyagihugu amamiliyoni. Mu gihugu cya Uganda naho nyene hadutse intureka za hagati y'abasirikare ba leta n'umugwi w'abagwanyuke kwa kuba ukukira umwami wo mu karere ka Rwenzori. Izo ntureka zikaba zahitanye abantu bashika kuri 54 nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi. Felix Kawesi, umuvugizi w'igipolisi, amenyesha ko 13 muri abo bapfuye bari abapolisi nayo 41 bakaba abagwanyi. Izo ntureka zikaba zabaye kuri uyu wa 6 aho abagwanyi bateye ikirindiro cy'abajejwe umutekano. Bivugwa kandi ko ubwo bwicanyi ari inyanduruko y'ukutumvikana kumaze igihe kirekire hagati y'abajejwe umutekano n'abagwanyi b'umwami Charles Wesley Mumbere. Umwami Bakonzo w'Abaganda asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi. Umwami Bakonzo akaba hakana ibirego byose kubijyanye n'icyo gitero. Abanyagihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteze ko Donald Trump yatowe ngo arongore igihugu mu myaka iri imbere, abandanya gutangaza abazomufasha icyo gikorwa inyuma y'akaruhuko kishimwe bari bamazemo iminsi. Ikibanza kirindiriwe cyane kikaba ari cy'umushikiranganji wa leta ya Amerika, umurepublikani Rudy Giuliani yahoze arongoye New York, akaba ari mu banuganurwa ko ashobora guhabwa icyo kibanza. Ubundi bivugwa ko Trump ashobora gushikiza icyo kibanza ni Mitt Romney yahoze arongoye leta ya Massachusetts, asanzwe atemegwa na benshi mu bari hafi ya Donald Trump. Umukenguzi w'amateka Ted Cruz ari mu batari bashikiye Trump amenyesha ko gushika ubu ahumurizwa n'abamaze kugenwa ngo baze bafashe Trump kuyobora igihugu. Donald Trump atekanya guheza kugena abazomufasha ku nzego zikomeye z'igihugu mu minsi mike iri imbere, agaheza kazoca atandukira igenwa ry'ibibanza bibayabaye inyuma y'itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'uci utangura, itariki azorahirira ko ku mugaragaro. Ubutegetsi bwa Turukiya bwarekuye Hajian Farkin, umumenyeshamakuru akorejwe rya Amerika muri Turukiya yari yafashwe kuri uyu wa 6. Ifatwa ry'uwo mumenyeshamakuru ryari ryatangajwe n'umwe mu bagenzi b'umuryango wiwe. Umuryango wiwe kaba kandi wavuga ko bivuye ku bihe igihugu kiriko kiracamwo n'umushingwamanza wa Farkin atarafise uburenganzira bwo kuvugana nawe. Farkin yafatiwe mu ntara ya Sirte muri Turukiya ku biro by'igipolisi aho yari yagiye gutohoza amakuru ajyanye n'isiduka ry'umusozi ahasanzwe hacukugwa umujumpu. Mwamenya kandi ko mu ntango z'uku kwezi Olivier Bertrand, umumenyeshamakuru ku rubuga ngurukana bumenyi rwa internet, nawe nyene yari yafashwe akaba yari kakorera mu ntara ya Gaziantep muri buraruko bwa Turkiya ihana urubibe na Syria. Bertrand akaba yaciye yirukanwa mu gihugu. Kuva leta ya Turkiya itangaje ko igihugu cinjiye mu bihe bidasanzwe, imenyesha makuru bishika kuri 195 biramaze kugagwa. Nayo amenyesha makuru bashika ku 150 ni bo bamaze gutabwa mu mvuto bahogwa kuba bakora ibikorwa by'iterabwoba. François Fillon yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ufaransa yatahukanye intsinzi mu matora y'ibanze aho yahiganwa na Alain Juppé nawe nyene yahoze ari umushikiranganji wa mbere. François Fillon akaba yatahukanye amajwi ashika ku bice 68%. Alain Juppé bahiganwa atahukana 32%. Intsinzi ya Fillon ikaba ari imuha uburenganzira bwo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora atekanya kuba mu mwaka uza. Muri iryo higanwa binuganurwa ko azorihuriramo na Marine Le Pen arongoye extreme droite.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi hari kiziga cy'umugabo catowe mu gatondo keje ku munsi w'Imana ku mutumba ca Mugani muri komine Ngozi. Abamubonye barimo abatware bo hasi bavuga ko yoba yishwe ahonzwe mu mutwe. Umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze niwe yakurikiranye inkuru.
Uwo yatowe ikiziga azwi ku izina rya Havyarimana Inyasi. Abamuzi bavuga ko ari umwigisha wo mu seminari ntoya y'Imureke ni muri komine ya Ngozi. Abamubonye ubwa mbere nk'uko amakuru twakuye aho yatowe babivuga n'abazindutse mu ikarashishi bamubonye bageze ku mutumba wa Camugani. Aho yatowe ni mu muhora utwara amazi y'imvura iruhande y'ibarabara rihuza ibisagara vya Ngozi na Gitega. Mu micungararo yaho twahasanze umwe mu bafashije kumutwara mu buruhukiro aratwiganira uko yamubonye.
Cena mubonye yaryamye ngaho nyene kandi biye byaboneka yuko atari isanganya baragize kubera nta n'igikomeye yari afise yaryamye ari kumwe n'impande ya moto yiwe.
Uvuga uti rero nta si accident bayagize?
Oya, si accident kweri byaboneka yuko atari accident kuko ngaho nawe ariwe nkawe uguyeyo urashobora kubona yuko washika hariya wamaze guhongagurika. Yararyamyeyo agaramye aseguje n'igoti harya kuko yaba yari accident ntiyari guca afata ikoti akayiseguza ntibyari kukunda kandi nta n'igikomere yari afise. Gusa muganga yamupimye hariya nyene yabona yuko mu mutwe hahomberanye kuko twe twamukoyeje turadugana na musitanteri ca tubamujyana kuri moro imoto yose tuyishyira muri peje.
Rashid Ndayishimiye icegera cy'umukuru w'umutumba cya Mugani aremeza ibivugwa n'uwo munyagihugu.
Iyo ngaha mu gatondo twazinze tubona inkuru ene igihugu bazinze ukazi hajya saa 10 n'imwe baza kudutwaza tubwira ati nyabona batware naho mujyamye umuntu bari bamwishe. Turagenda turaraba turasanga kwira umuntu baramunitse dusanga ari mu ikanevu dusanga bamukubise inyundo ngaha mu mutwe n'ungaha mu ruhori hori bose baramukubise inyundo. Turakabakaba hose dusanga nta hantu baramuzibuye ca dusanga n'imoto yiwe yari iriko ca dusanga ihagaze imbere yiwe nyene tubure bya duteye amakenga bwatwibaza ko umuntu bayarishwe mu masaha y'ijoro mu kajya kavuruka ariko karago.
Padiri Privato Ndereyimana arongoye seminari ntoya y'Imureke aremeza ko uwo muntu yatowe ari umukozi w'ishure arongoye. Avuga ko ubwo rupfu rwabagoye kwakira. Ijwi rya Amerika ryamwakuye ari ku rugendo.
Ko ugo rupfu rwatugoye gose kwakira kuko murumva urupfu ruje gutyo n'urupfu giturumbuka atawuba yiteze kuko uwo muntu ntasanzwe agwaye ngo umuntu yitege yuko ashobora kwitaba Imana. Turi mu mubabaro rero igoye gusigura mugabo ko twemera tuzi ko agapfuka atabazwa ivuka abazwa Imana.
Uwo musaseridoti Murezi avuga ko uwo muhisi yarabanye neza n'abandi ku kazi ndetse no mu micungararo.
Yatanguye akazi ahiwacu imyaka 10 yagirikwire kuko zari tariki 4 ukwezi kw'12 mu 2026. Kuva icyo gihe yari umwigisha w'ibiharuro kandi babikora neza baba abanyeshuri baba abigisha bakorana eka mbere n'abandi bantu mu micungararo. Nawe narikumve bafitaniye ingorane yabana neza na bose nta kintu na kimwe ukuri no kuvuga nta nico narikombe.
Bamaze kumumenya abatware bo kumutumba baciye bataka ababakuriye kugira babafashe amatohoza.
Uyu muntu yari umwarimu akabaturuka ari muhanga twashoboye kuraba karanga muntu kidusanga mu nyamuhanga twaciye twitabaza mu santeri na komiseri baje bose barahashika niho twaca batubwira turacyane Kiziga. Hila kukumini mba ubu musaneli ya uziku wa matuhoza giyako lila hali ya iwi ya turuka kukira la wei mba hala matati wabafa na wene gihugu ni mba wabamu zujo kukazi ya tugi yuko waza kukinguri mba huwe ya kutuhozi.
Kwa gira geje kurondera musaneli wako mine ngozi nuburongo ya igipolisi munara kukira tumenye iyo wa matuhoza ageze aliko nitukwa gize ama higu yo kubatuora kumatelefone ingozi muraru kuburundi Jambo Skonda Rulinze Ijwiga Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Inkuru yerekeye Cuba, Fidel Castro yahoze ayoboye ico gihugu yitavye Imana ku munsi wa gatanu y'indwi turangije afise imyaka 90. Yayoboye Cuba kuva mu mwaka w'igihumbi 1959 inyuma y'uko atembagaje intwaro ya Perezida Fulgencio Batista. Yaragize uruhara rukomeye cyane cyane mu karere ka Afrika mu gufasha kurwanya intwaro za gikoloni. Yaragwanije bikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabona ko zishaka kwiganzira isi nzima no gukandamiza ibihugu bito bito bitagira kuri politike yazo. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 yashikirije amabanga yo kuyobora igihugu icegera ciwe akaba kandi bavukana Raul Castro yashinzwe icese amabanga ya perezida mu mwaka w'ibihumbi 2008. Twaganiye n'umukurambere akurikirana politike ku isi zano ni cyanzi igeze kuba umushikiranganje jeje kwivuna abansi b'u Burundi hagati y'umwaka w'igihumbi 1961 n'umwaka w'igihumbi 1963. Yarigishije ivyerekeye butunzi kuri kaminuza y'u Burundi yongera aba umushikiranganje jejwe imigambi ya leta hagati y'umwaka w'igihumbi 1966 n'umwaka w'igihumbi 1967. Atangura avuga ku iragi Fidel Castro asize
iragi ryiza, asize izina ryiza ry'umuntu yabohoje igihugu ciwe. Ukubona agikura mu vyara vya Batista, uwo muntu ingene yari agitwaye agicuritse kandi ari igikoropesho cy'abandi hanyuma kakibohoza bene Che Guevara, uwo muntu nagende agiye nk'umugabo ikibi no gupfa nabi kintu size atacumariye igihugu cyawe, uwo mushinga ntahe nagende aragahezagirwa mu bashinga ntahe.
Naho kuvyerekeye akarere ka Afrika nikiye bamwibukira ko ni ruhe ruhara yo baragize mu vyerekeye akarere ka Afrika.
Yakoze ibikori nk'imwe muri 59 abanyeshure bo muri za kaminuza twarimwo ikinshasa muri icyo gihe 59 twari dufise kimurikira abanyafrika cyane cyane urwaruka Castro, Mao, Nkuruma, Nasser, Lumumba, Rwagasore barabo. Hanyuma rero urabizi abo bantu nibo bamurikiye abanyafrika batica muri iyi nzira mwabijuje umwe. Nimwikure mu mizana yabaje kugaba ibihugu vyanyu bakabikirimbira ko nimuvyikuremwo mube abakozi b'ibihugu vyabo, imube ibikoresho. Nguyo rero umuntu yafashije muri Afrika kubera karorero ikimuri abandi benshi baramukurikije, barumumba baramukurikije, banaseri baririmba rumwe. Nguyu umuntu yagize akamaro muri Afrika mu kugira ngo abohoze Afrika kandi ari kure. Niwe yarungitse abasirikare muri Afrika gufasha. Niwe yarungitse abaganga b'abakoloni
kuba nibo bari mu bihugu byazahajwe n'ubukene bw'abaganga nibo yafashije kugira ngo Afrika yikukire mu by'ukuri. Hanyuma icegera kiwe Che Guevara yaraje aho muri iyo micungararo y'iwacu muri 63 na 4 Che Guevara niho yari. Muravyibuka yaraje abutse ni Kongo gufasha Kabila niwe bari kumwe uwabo bantu barafashije muri Amerika y'Epfo ntawe batafashije ntawe batarereye ntawe batake banuye uwo nagende n'umugabo
naho kuvyerekeye abamwinuba n'abatakurikiza ivyo vyiyumviro vyiwe naho yarahagaze kuvya politique nk'igihugu c'igihangange ngaha leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko ari mu tegeza twaza igitugu ko yakandamije abanyagihugu aho muvuga ko
ndavyumva navyo ugutuka ntagutorera none ivyo batabitutse Castro ivyo batabitutse Mao ivyo batabitutse Nkuruma ivyo batabitutse Nasser ivyo batabitutse Lumumba na Rwagasore nta wundi bo bituka batuka abagabo banka umugabo yikuye akikwiza ivyo niko bigenda erega barasharika ndiyo ni shari ukubona umuntu ari imbere y'urugo ugiye kugurura ukamubona urazi ko hari birometero ngira ngo bitarenga 50 hagati ya Amerika na Kuba kugira ngo yugurure amubone imbere yiwe nawe n'umugabo ari maso yamaterama igihugu cyiwe ibindi bihugu byinshi byo muri Amerika y'Epfo ari ibikoropesho byabo ako karabarya ako ndakumva nicyo bivuga bagire ngo nikindi rero bamuhora ubugabo bwiwe n'ijunja ryiwe n'ijambo ryiwe.
Murakoze yari umushinga ntaheze none cyahenze umukurambere tuba ko turavuga ku rupfu rwa Fidel Castro yayoboye igihugu cya Cuba mu gihe kirekire yitavye Imana ku munsi wa 5 w'indwi turangije turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
gira amahoro nshuti.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tubwira tubanzirize mu Rwanda aho dutega amatwi umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinde.
Icyumweru kimwe nyuma y'isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda abanyarwanda baracyariganiraho hakurikijwe uko iri siganwa ryitabiriwe hari igitekerezo cy'uko byazamurwa mu ntera rigashyirwa ku rwego rwa mbere muri Afrika. Uyu ni Jean-Claude Helor impuguke mu gutegura amasiganwa ku magare akaba nawe umuyobozi wa Tour du Rwanda.
Sur le continent africain le Tour du Rwanda
isiganwa Tour du Rwanda niryo rushanwa riza ku mwanya wa mbere muri Afrika mu masiganwa yo ku kicyo cya kabiri n'ibice bibiri ibyo ntawe ubishidikanya twese turabizi birashoboka ko mu bihe bya vuba isiganwa rizazamurwa mu ntera rikagera ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe ibyo byatuma byazasigara ringanya agaciro na La Tropicale Misa Bongo ryo muri Gabon biri mu ntego twihaye dufatanyije n'abayobozi bishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda kandi turabona ko bizashoboka turizera ko mu myaka 3 cyangwa 4 iri imbere Tour du Rwanda izaba yashyizwe ku rundi rwego.
D'ici 3-4 ans on pourrait vraisemblablement changer de catégorie.
Ese iki gitekerezo cyo kongerera agaciro Tour du Rwanda abayobozi b'imikino bakivugaho iki twumve uwacu Julienne ministre wa sport n'umuco. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje imikino yarigeze ku munsi wayo wa gatandatu kwa gatatu w'icyumweru gishize habaye umukino wigijwe imbere hagati ya AS Kigali na Gicumbi FC. Muri uyu mukino wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo AS Kigali yatsinze Gicumbi FC igitego kimwe ku busa. Kwa gatandatu habaye imikino itatu Amagaju FC yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa kuri stade Muganda y'i Rubavu. kuri stade Rusizi Espoir FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego biri kubusa. Rayon Sport yatsinze Bugesera FC igitego kimwe kubusa kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Ejo ku cyumweru ikipe ya Police FC yatsinze Musanze FC ibitego bitatu kuri kimwe ku kibuga cy'Inyakinama. Kuri stade Muganda i Rubavu Etincelles FC yatsinze Sunrise igitego kimwe kubusa. Mundi mukino wabereye ingoma ikipe ya Kirehe FC yanganyije na Kiyovu Sport ubusa kubusa. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatandatu wa shampiyona ikipe iri ku isonga ni Rayon Sport ifite amanota 16. Ku mwanya wa kabiri hari Police FC ifite amanota 13, Etincelles FC ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 12. Amakipe ane akurikiyeho afite amanota 10 ariyo Sunrise, AS Kigali, Espoir FC na Kirehe FC. Andi makipe atatu afite amanota 8. Ayo ni ikipe ya APR FC iri ku mwanya wa 8, Bugesera FC iri ku mwanya wa 9 na Musanze FC iri ku mwanya wa 10. Ikipe ya 11 ni Mukura Victory Sport ifite amanota 7. Ku mwanya wa 12 turahasanga Kiyovu Sport n'amanota 5, Gicumbi FC ni ya 13 n'amanota 4. Ikipe ya 14 ni Amagaju FC nayo ifite amanota 4. Ku mwanya wa 15 hari Pipinyeri n'inota 1. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Marine FC nayo ifite inota 1 n'umwenda bitego 11. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho dutega amatwi Evariste Nziko Banyanka.
Mu mpera z'indwi twaraye turangije habaye mu gisagara cha Bujumbura inkino zo gusoza ihiganwa rya playoff mu mupira w'amaboko volleyball. Ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi umurwi New Colombe watanye mu mitwe na Lesance. New Colombe utsinda Lesance iseti zitatu ku busa. Ku ruhande rw'abagabo n'abasore Amikale watsinze Bujumbura Wezu wa ndani iseti zitatu kuri zibiri. Ku munsi w'Imana naho nyine habaye inkino zibiri. Urukino rwa mbere ku ruhande rw'abigeme rwahuje Jean de Light Club na Muzinga. Muzinga utsinda Jean de Light Club iseti zitatu ku busa. Urukino rwa kabiri rwahuje ku ruhande rw'abagabo n'abasore umurwi wa Muzinga n'umugwi Rukinzo. Urwo rukino rwahagaritswe n'imvura yaguye ari nyinshi iyo mirwi inganya iseti zibiri kuri zibiri. Icatumye hatunganya iryo higanwa playoff bisigurwa na Jean Marie Gahungu arongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cha Bujumbura.
Ndete intumbero y'iyi playoff kwabaye gufasha amakipe kugira abakinnyi bayo ntibasubire inyuma. Twari turangije igice cya mbere cy'ihiganwa hanyuma tubona ko hari indwi zitatu zidusepara n'igihe cy'ibibazo. Duca tubona ko hagati aho twoshyiraho ikintu duca twiyumvira yo playoff.
Naho imvura yabujije ku rukino ruhuza Rukinzo na Muzinga rurangira imirwi ya Muzinga haba ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi no ku ruhande rw'abasore n'abagabo. Ibikombe vyahawe iyo mirwi kuko yari yatsinze inkino nyinshi mu higanwa playoff nk'uko bisigurwa n'uburongo y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko volleyball mu gisagara cha Bujumbura.
Iyo playoff rero twayitunganije muri izo ndwi zitatu twagira tuzotsinda kabiri niwazo batwaye igikombe. Uno munsi naho twariho turakina hari ama ekipe yamaze gutsinda kabiri ariyo Muzinga y'abahungu na Muzinga y'abakobwa. Kuko abakina kuwa gatandatu b'abahungu babaye ba gatatu n'abakane be n'abakobwa babaye batatu n'abakane nta gikombe carimwo igikombe cari cabambere gusa. No munsi rero naho imvura ibiciyemwo ntaco nonekaye birori byarabaye twagomba kugira clôture ambote turiho turakina. Twakinye nataha utabonetse ubutsinda ntikituza aho dutanga ibikombe ko bari batsinze.
Inyuma rero iyi playoff ihaganwa fase ruturu iratangura vuba.
Fase ruturu nibaza ko tuzoyitangura mu mwaka uza kubera imvo z'ibibazo by'abanyeshuri. Hanyuma baje ntitwoca bavuye mu bibazo ntitwoca dushoboka dukina batiteguye nibaza ko tuzohave dutangura mu kwa mbere.
Ku ruhande rw'abatahukanye inzinzi mu higano rya playoff basigura ico bakesha inzinzi baronse. Mugisha Anatari Kizigenza w'umurwi Muzinga w'abakenyezi n'abigeme avuga ko inzinzi baronse mu nkino za playoff izo bafasha mu kwitegura igice cya kabiri cy'ihiganwa ry'uno mwaka wa 2016 ushiru wa 2017 fazare mu Gifaransa.
Intsinzi y'uno munsi ahanini tuyikesha kwitanga kw'abakinnyi umwe wese kandi tukayikesha kongere twagiye twitegurira urwo rukino kubera hari hamaze iminsi umugwi Jean Light Club utwitsindira mu Maseure. Twaragerageje turi na natatu turagira imyimenyerezo ikwiye kandi turakurikiza ivyo umukoce yatubwiye. Ico nico novuga hanini catumye dugenda turatsinda cane cane umugwe wa Jean Darty Club uno munsi.
Inyuma y'uno higanwa playoff muca mu kina fase retour ngambi akazoza mu fise niye.
Hanini nibaza yuko umugwe wari wose mu kwitegura ugenda witegura kugira nk'iki ibanza ca mbere. Ico dutegura muri fase retour nuko twogerageza kugenda dutsinda neza imigwi yose kandi tukagenda dukurikiza ivyo abakoce bagiye batubwira. Aho hanini nico kizotuma tugenda turatsinda kandi vyo roshe cyane iyo migwi itandukanye tuzokina muri fase retour.
Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku minsi ya gatanu kuwa gatandatu no ku munsi w'Imana ku munsi wa 13 w'ihiganwa ku munsi wa gatanu ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico kwa Gasore umurwi wa Interstar w'Ubujumbura wahatsindiwe na Eglen Noir w'Imakamba igitsindo kimwe ku busa ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 8 ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico kwa Gasore umugwi wa gisirikare Muzinga watsinze Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi ibitsindo bibiri ku busa kuri uwo munsi nyene no kuri ico kibuga nyene umurwi Vitaro watsinze Magara Star wo mu ntara ya Rumonge ibitsindo bine ku busa ku gatandatu kandi ku kibuga c'ubuhinga Centre Technique National kiri muri quartier y'icenda mu Ngagara Messager Bujumbura watsinzwe na Musonga tubigitega ibitsindo bitatu ku busa umurwi Messager Ngozi wakiriye kuri Stade Rukundo umurwi Lelien wa Bujumbura urukino rwarangiye iyo mirwi inganya ubusa kubundi kuri stade y'igatwaro mu Kayanza Atletico y'Ubujumbura kwatsindiye Ngozi City w'Ingozi igitsindo kimwe ku busa ku munsi w'Imana habaye inkino zibiri gusa kuri stade Agasaka y'Ingozi Olympic Star y'Umuyinga kwatsindiye Rusizi FC wo mu ntara cy'Ibitoke igitsindo kimwe ku busa Ubujumbura kuri Centre Technique National naho habereye urukino ruhuza leader Dick Burundi Sport for Africa na Bujumbura City urukino rurangira iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi Ubujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Nshuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Rosine Munezero atwibutse ibice bikuru byabigize amakuru yadushikije Rosine
Ngizi zimwe mu ngingo zari zigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bashika kuri 30 bahitanywe n'ubwicanyi bwabaye kuri w'Imana mu gisagara ca Ruhanga mu seruko bwa Kongo izo ntureka zikaba zadutse hagati yabo mu bwoko bw'abahutu n'abanande ubutegetsi bumenyesha ko abanande aribo batanguye iyo ntambara bukavuga kandi ko ari ntureka zimaze umwaka hagati yayo moko uko arabiri Mu gihugu cha Uganda naho nyene hadutse intureka hagati y'abasirikare ba leta n'umugwi w'abagwanyi ukekwa kuba ukukira umwami wo mu karere ka Rwenzori izo ntureka zikaba zahitanye abantu bashika kuri 54 nkuko byatangajwe n'ubutegetsi Felix Kawesi umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko 13 muri abo bapfuye baraba polisi naye 41 bakaba barabagwanyi izo ntureka zikaba zabaye kuri wa gatandatu aho abagwanyi batekirindiro cabajejwe umutekano Abanyagihugu muhano muri Leta Zunze za Amerika biteze ko Donald Trump yatongwa arongora igihugu mu myaka 4 iri imbere abandanya gutangaza abazo mufasha ico gikorwa inyuma y'akaruhuko kishimwe bari bamaze mu imisi ikiwanza kirindiriwe cyane kikaba ari cy'umushikiranganje wa Leta ya Amerika mu Republicani Rudy Giuliani yahoze arongoye New York akaba ari mu banuganurwa ko ashobora guhabwa ico kibanza wundi bivugwa ko Trump ashobora gushikiriza ico kibanza ni Mitt Romney yahoze arongoye leta ya Massachusetts asanzwe atemegwa na benshi mu bari hafi ya Donald Trump ubutegetsi bwa Turukiya bwarekuye Hajian Farkin umenyesha makuru akorejwe rya Amerika muri Turukiya yari yafashwe kuri uyu wa gatandatu Farkin yari yafatiwe mu ntara ya Sirte muri Turukiya ku biro by'igipolisi aho yari yagiye gutohoza makuru ajanye n'isiduka ry'umusozi ahasanzwe hacugurwa umujumpu na François Fillon yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ufaransa yatahukanye intsinzi mu matora y'ibanze aho yahiganwa na Alain Juppé nawe nyene yahoze ari umushikiranganje wa mbere intsinzi ya Fillon ikaba ari imuhu uburenganzira bwo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora atekanya kuba mu mwaka uza
Njuti mwese mukunda radio y'ijwi rya Amerika amakuru n'ibiganiro twahita bafitiye kuri isaha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubifuriza ibihe byiza kandi tubatumira mu kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri Radio Ijwi ry'Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.